Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo n'amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio Indwi i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. No munsi ni tariki 10 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe tuganira ku buzima, amagara n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'iterambere ry'abakenyezi n'abigeme. Nela Mutoni w'Imana, umwigeme wo mu bwoko bw'abatwa mu Burundi, yaratsindiye ihiganwa rya Miss Kayanza riheruka kuba ku igenekerezo rimwe uku kwezi kwa mbere. Ni mu gihe ubwo bwoko bw'Abarundi bwari bwarasizwe inyuma mu iterambere ry'igihugu. Uwo mwigeme yafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba isanzwe ririko ritegura ihiganwa rya Miss Inakaranga izohuza abigeme b'abatwakazi mu gihugu cyose. Mu kanya rero turakira uwo mwigeme mu kiganiro muri Sanga. Mutoni w'Imana Neila atwiganire icigwa yakuye muri uko guhiganira ikibanza cha Miss n'imigambi yiteguriye kurangura muri ico kibanza. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramwo, ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. Ikaze mwese, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Neila Mutoni w'Imana, umwigeme w'umutwakazi, yaratsindiye ihiganwa rya Miss Kayanza rihora ritegurwa n'ishyirahamwe Umuco ry'abaskuti bo mu Burundi. Iryo higanwa riheruka kuba ku igenekerezo rimwe uku kwezi kwa mbere. Ni mu gihe ubwo bwoko bw'Abarundi bwari bwarasizwe inyuma mu iterambere ry'igihugu. Uwo mwigeme yafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba risanzwe ririko rirategura ihiganwa rya Miss Inakaranga rizohuza abigeme batwakazi mu gihugu cyose. Ihiganwa Inakaranga rifise intumbero yo guhimiriza abigeme b'abatwa no kubategura kugira bazoshobore kwitabira ihiganwa rya Miss Burundi. Mukanya rero turiko turafise ku murongo wa telefone umwigeme Neila Mutoni w'Imana atwiganire icigo yakuye muri uko guhiganira ikibanza cha Miss n'imigambi yiteguriye kurangura nka Miss Kayanza. Turaganira kandi na Madame Solange Murerwa, umuvugizi wa Fondation Femi de Jaba, ishyirahamwe rihurikiyemo Abarundi baba mu mahanga ndetse no mu Burundi, akaba afise n'ibindi akora muri iryo shyirahamwe. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Ya nimero ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo, 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Murashobora kandi nuko twandikira kuri Facebook ivyumviro vyanyu n'ibibazo tukabishikiriza abatumire bacu. Neila Mutoni w'Imana, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Urakoze, umeze neza ngaho mu ntara ya Kayanza? Turagukeje ku kuba warabaye Miss Kayanza mu minsi ya hera. Nawe Madame Solange Murerwa, urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri byinshi by'ishyirahamwe ryanyu n'iri higanwa riheruka kuba ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwadutumiye.
Murakoze rero, reka kumbure tubanze twumve ibitari bike kuri Neila uwo ari we, abantu bamumenye byinshi kuri we abyivugiye we nyene. Neira, buri make wotubwira imyaka yawe, wavukiye hehe, ukurira hehe muri make?
Imyaka yanjye imyaka 17, nkaba navukiye ku mutima wa Gashibuka, nakuriye mu Gashibuka, ariko papa wanjye asanzwe avuka ku Ndava.
Uri mu mwaka wa kangahe?
Niga mu wa kabiri muri Range, niga muri mu wa 12.
Uri kuriga indimi?
Yego.
Wiga uruhe rurimi?
Range
ni ukuvuga indimi?
Yego, Range.
Ni ukuvuga ko uzohava wiga ururimi runaka?
Kuri kaminuza nzahitamo ururimi.
Nurahitamo ururimi ushaka kwiga? Nurahitamo ururimi wipfuza kuzokwiga ni washika muri kaminuza?
Oya, sindahitamo.
None ga Neila, ukivuga cyangwa ukura abantu bumva bavuga ubwoko bw'abatwa gute, muri make uko wakuze wiyumva nk'umurundi kazi cyangwa nk'umutwa kazi, hari ukuntu wumva utandukanye n'abandi ko ubunye ugiye muri iri higanwa nk'uwo mu bwoko bw'abatwa userukira abatwa, hari intandukano iri mu bandi barundi kuri wewe?
Yewe, ingene nakuze ino muri kaminuza ya Muhanga, nakuze twari dufatanye mu nda, sinabo n'itandukaniro iri hagati y'ubwoko bw'abasa n'ubundi bwoko, kuko ahantu tubana kenshi twari dukundanye, ariko narabona itandukaniro ku bintu twakora, twari dusanzwe dukora cyangwa ubuzima twari tubayemo, hari aho tutari duhuriye.
Ariko ababyeyi
bijyanye nko kubumva.
Bandanye. Bandanye.
N'ibintu bijyanye nko kubumba izono, narabona yuko abandi ubwoko bw'iwacu buri ukwabwo.
Wabona
ariko twari dufatanye mu nda.
Wabona bijukiye cyane kubumba inkono. None utangiye gukura, kumbure tubandanyije gushika no muri aya mezi aheze, ugikura warumva ivyo bintu vy'abamisi, ayo mahiganwa y'abamisi warayumva?
Mahiganwa y'abamisi ntayo numva, ahubwo natanguye kubyumvira nyine nadutumye ko hivugimbura fondasiyo nibyo jabane yatanguye kubyitubwira, byo ntabyo nari menyereye nyine muri komine yacu, nta byari bimenyerewe mbere, bibaye n'ibya mbere havuye umuntu w'isi no muri komine Muhanga, kuvaho ryagahereye n'igewe naserukiye na komine yacu, tutari tumenyereye twebwe.
Iteka rikomeye rero kuri wewe. None bagusigurira yuko ibyaba ari biki, akamaro kavyo, kugira ngo have wishishikarira uvyitaho ubijamwo, bakubwira ko bigamije iki?
Fondasiyo nibwo byaba ingene yadusigurira icyo bigamije, kwari kugira ngo natwe tubone yuko dushoboye, ata kintu na kimwe tudashoboye, nibyo bigabanywa kandi turigiye mu politinga.
None aho utsindiye Miss,
bavuga yuko bashaka umuntu aciye ubwenge, natwe ubwenge turabufise.
Ni vyiza cane. Aho utsindiye rero wavyakiriye gute, wari uvyiteze, wumvise gute?
yewe aho nsinzi igahiganwa numvise neza ko yari ibaye intambwe ya mbere mu Burundi numvise neza kuko mbaze n'abo twari kumwe sinari nize yuko nshobora kurikinda ariko nsanze ndarikinze nararyohewe cyane kuko narereka yuko natwe dushoboye nareretse abandi akarorero yuko nabo bakwiye kureka kwikumira bakajya baraja hamwe n'abandi
ni byiza cyane urakoze cyane Nela reka duhindukire gato kuri Madame Solange Murerwa Madame reka nsome gato kamwe mu twandiko mushinga na FMI deja bayanditse ku rubuga rwe rwa Facebook aho asigura ingene ikiciyumviro cha Miss cyatanguye muri we nk'umuntu yatanguye irishira hamwe yavuze ati hari tariki zibiri munyonyo muri 2018 aho nashira habona iciyumviro Imana yashizemo mu mutima co kubona mu gihugu cacu turonse umumisi w'umutwakazi kuko kuva amahiganwa yabyo atanguye mu Burundi nta na rimwe twari bwigere tubona umwigeme w'umutwakazi muri ayo mahiganwa biciye mu ishira hamwe Fondation Femi de Jaba twaciye dushiraho umugambi twise Miss Inakaranga wo kurondera abatwakazi mu gihugu cyose no guhimiriza abajejwe ababijejwe ibisabwa muri iryo higanwa rero no kuvuga ko irishira hamwe rero mushinga nahe Femi yaragiye yaricara aragiyumvira ararishira hamwe mumaze gutangura irishira hamwe ko wewe uri umuvugizi muri irishira hamwe abarundi kazi baryakiriye gute bavyimvire ko ikiko byumvikana nk'umengo byarashimitse cyane kuvyubwoko kuri mwebwe mubona bavyakiriye gute
murakoze kuri ico kibazo twebwe nk'uko yakuhwa Minani Felicien asandu barongoye fondation Femi de Jaba ni fondation duhurikiyemo turi abantu batandukanye abarundi baba ngaha mu Burundi abarundi baba hanze inyuma y'igihugu twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora imigambi atari mike harimo gushigikira abantu aho nikora abantu basa nikora make abantu bari mu bibazo bitandukanye ibyo bikorwa dusanzwe turangura muri ibyo rero dukora duca turashyiramo n'uwo mugambi wa Miss Inakaranga kugira ngo dushobore gushigikira abigeme bo mu bwoko bw'abatwa kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bo kwiteza imbere bivuye ku bumenyi basanzwe bafise ku karanga basanzwe bafise tubereke nabo yuko ari abantu nk'abandi kandi bafise ibyo bashoboye n'ibyo boterera mu iterambere ni muri iyo ntumbere rero uwo mugambi wa Miss Inakaranga ari umwe mu migambi ya Fondation Femi de Jaba turiko turategura no mu bindi byose turiko turarangura
abarundi none bavyakiriye gute aho muri tanguri
abarundi bavyakiriye neza kuko fondation yacu iramaze igihe iriko irakora twararose uruhusha duhabwa n'amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amafondation cyangwa amashyirahamwe akore turarondera ibisabwa byose turaja hamwe turarondera uburyo ni igikorwa rero abarundi benshi bashimye bakengurutse yaba iyo migambi ya fondation byaba ibindi bikorwa dukora muri fondation byo gukurikirana ugwaruka kugira ngo twamara abajene kugira ngo tubafashe kwiteza imbere yaba uwo mugambi wa Miss Inakaranga n'umugambi abantu benshi bakunze bagumye badutera intege haba ku rubuga haba badusanga ku mabiho haba badutelefona batwandikira ni igikorwa abantu benshi bakunze bavuga ati bandanya shishikara aba bana babigenewe mu bwoko bw'abatwa nabo mubahe agateka mubereke uko nabo bafite icyo bashoboye kuboterera mu iterambere ry'igihugu n'ibindi bikorwa
duhindukiriye kuri Miss Neila Neila turumvise uko abarundi bavyakiriye uko bakirira ishyirahamwe ritanguye ibi bikorwa bya Miss wewe abavyeyi bavyakiriye gute aho utanguye kubasigurira ati hariho umugambi waje hariho ibikorwa ngiye kuzojamwo abavyeyi bawe umuryango wawe bavyakiriye gute
abavyeyi bamaze kumva ibyo bya Miss Inakaranga bavyakiriye neza cyane kuko bavuga ati nase tugera dutere imbere tugera tubonekane yuko dushoboye haba no mu muryango barantera intege bakavuga ati genda nawe ubikano uduserekere no mu makungu babone yuko no mu Burundi dushoboye ubwoko bwacu dutere imbere mu bintu byose tureke twikumira abandi akarere bazakiriye neza mu ngeri
ni byiza cyane none tubwire muri make aho utsindiye turumva ko baravye mu kugira ngo utsinde bararavye ubwenge n'ibindi byinshi ico ubona bashimikiye ko cyane cyana gufashije gutsinda cari gike
ico bashimikiye cyane cyafashije no gutsinda nuko bambagije ibibazo nta nakimwe cyane ni kindi ni mugambi nafite wana wenyine warantama nota ndashobora gutsinda nicyo nabona bafatiye ko cyane
bimwe mu bibazo babaza wumva ko bishobora kuba byari bigoye canke wibuka byari bihe
ikibazo cya mbere bambagije amazina y'abaperezida ba mambredore yashe ikigira kabiri bambagije intara zitandatu muri zimwe zigize Burundi icya gatatu bambagije imyaka Burundi bwakoronije
ego hama umugambi wewe wipfuza kuzokorera ko umugambi wipfuza kuzokorera ko nka Miss Kayanza nuwe mugambi
yewe umugambi wa mbere niwo guhumiriza urwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa abigenewe n'abahungu kugira bajye ku ishuri kuko ishuri ni ryo soko ry'ubuzima umugambi wa kabiri ni uwo kujya hamwe urwaruka rukajya hamwe kugira ngo hajye harakorwa amanama yo kubahanura bajye baririnda ibintu by'ibihumbi byo kujya mu bintu by'ibihumbi kugira ngo n'inda z'indaro zigabanuke mu gihugu cyacu kugira gatatu ni uwo guhanura urwaruka rwahagiye amashuri n'abatarayaheza kugira bajye hamwe bajye mu mashyirahamwe bashobore kwiteza imbere
ndumva ari ibikorwa bikomeye cyane kandi bije gufasha urwaruka muri ibi bihe urakoze cyane rwose nk'uko twabivuze kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradijwi rya Amerika murakoze cyane batumire bacu reka duhindukire nabo nyene tubaha akaryo ko kushikiriza ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Alain amahoro neza
amahoro kw'ijwi rya Amerika
kaze neza
murakomeye
yego turashima namwe
kuriza n'umwaka mushasha mwese
twese duhamagaye uri hehe gala
ndabahamagaye ndi Kigali mu Rwanda yego ikintu cya mbere kishimishije ni uwo mukobwa mwiza yisobanukiwe akavuga ati reka mve muri babandi banyarucari babandi akitinyuka akaza akajya ahagaragara ati reka ngende mu marushanwa nk'ayo kuko tuzi ko ikintu cyitwa misi bumva ngo ni ubwiza abantu benshi bumva ko ari ubwiza bw'umubiri ariko umubiri n'ibyo ariko hakabamo n'ubwenge aba yavuze n'akantu kutiye nta kintu bambajije ntashoboye kwishura ibyo byose ni ukubera yagiye mu ishuri niyo fondasiyo yamufashije kujya muri iryo higanwa nayo ibyo byose yarafatiye no kuri ako n'uko yashoboye kujya mu ishuri kuko niba ari kumusanga mu ibumba ngo bamuzane ariko nabo baramufashije ariko nawe yari yifashije ndamutera intege ndamushyigikiye numva ashimishije cyane ari umuntu akwiye gufatwa mu mugongo birenze kandi ntabe misi gusa kugira ngo Kayanza imenyekane bayumve ati iyo ntara yazamuye umutwe w'akazi cyangwa ngo abategetsi ba Muhanga komine bari bo bamenyekana ahubwo bamuhe ubushobozi bamuhe uburyo iyo migambi yavuze yo guhanura abandi bakobwa b'abatwa cyangwa abandi ubundi gwaruka ku kwijukira ibikorwa byiza, kwirinda ingeso mbi, kwirinda ibiyobyabwenge. Ibyo byose bamuha ububasha kuko ntabyo ashobora gukora wenyine ari Muhanga, ntabyo yakora wenyine ngo abyigishe mu Kayanza, abyigishe mu Yinga, abyigishe muri Noro cyangwa abyigishe mu gihugu cyose.
Nibyo cyane, nibyo cyane.
Neira rero nta kintu umubaza, we yarakoze ibyiwe, yarakoze ibyo ashoboye kandi turamuteye intege. Ubu igikorwa kinini gifise iyo fondasiyo ikagira n'igihugu cyacu n'intara n'iyo komine, nibyo numva byokomeza. Kandi ntibabyite nk'igitangaza nk'uko watanguye ikiganiro mubaza ati wewe wahora wumva batwakazi babavuga gute. Oya, ntibakabitse n'iryo zina. Iryo zina nyumva ryohava n'abarundi kazi n'abarundi nk'abandi, ahubwo baraba abantu bose basubijwe inyuma n'amateka, baraba abandi bantu bose kuko muri icyo gihugu nakibayemwo nakivukiyemwo n'igihugu cyanjye, hari abandi nabo bari munsi babayeho mu buzima buri munsi y'ubwo bwa Neira. Hariyo kuvuga ko abatwa ariyo batiga gusa, hariyo n'abatutsi batiga, hariyo n'abahutu batiga, hariyo abantu b'abakobwa batagira gifasha, bataho barigiza, basaba mu mihanda, hariyo abarara mu makanivo, hariyo abana benshi bafite ibibazo byinshi. Ibyo rero bikwiye ko haba umurongo wa politiki munini wagutse wo gufasha abana bose, apana kuvuga ngo abatwa. Yego, nibyo abatwa kubera iyo fondasiyo abiri iraba, ariko ifo konjigereze fo kugira abana bose bagire droit à l'éducation, bagire droit ku buzima bwiza, bagire droit sinzi ukuntu bivuga agateka k'umwana muri rusange, akana cyane cyane agateka k'umwana w'umukobwa, ntibahohotegwe, ntibabuzwe kwiga, ntibafatwe ku ngufu, ntibategwe inda z'indaro. Si ukuvuga ibyo byose Neira wewe agiye imbere y'abandi kubera yaronse uruvugiro, urumva n'ijwi rya Amerika mwamuhamagaye mumuhaye ikiganiro, Neira ashobora kubikora avugisha ururimi kubera ari rwo afite, numvise anavuga neza, yiga n'indimi ni byiza. Ariko uburyo butaza gutangwa na Leta n'ayandi mashyirahamwe afasha Leta, hanyuma ubukangurambaga nabwo Neira ashobora kubukora afashijwe n'ayo maradiyo, afashijwe n'ibinyamakuru. Ariko imirongo migari yo gufasha abana b'abakobwa kuva mu bukene no kuzamuka bigatangwa, imirongo migari igatangwa na Leta, igatangwa n'ubushikiranganji bw'agataka kazi na muntu na solidarite, igatangwa nyine muri na Leta rusange, na cyane cyane minisi igihugu umengo indero y'ugwaruka ikira subira inyuma, waruka ruri mu bintu byinshi, uri muri politike, uri korora rwiruka mu bintu bitagira akamaro, ntibariko bariga neza. Niyo niyo nama namugira niyo. Atenzi ko nabangize.
Oya, wahanuye neza cyane, wavuze cyane cyane ku byo watanguye uvuga yuko yakoze umwigine, yakoze uruhara rwiwe, araja ku ishure, ariga, aramenya, kandi yuko bakwiye kumushigikira. Urakoze cyane gose yala.
Ego, namwe murakoze cyane.
Ego. Reka twakire na Marius ku murongo wa telefone. Uraho neza Marius?
Ego, ndaho kandi ndashima cyane.
Uherereye he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Rwanda aho bita Musigati. Muri komine Musigati.
Nduga ku ijambo.
Ego, tujyewe icya mbere no gushima ari amahiganwa yabaye mu Kayanza, kuko byaratweretse yuko n'abana b'abatwa bashoboye, kuko na cyane cyane abana b'abatwa bahora ari abana bikumira muri ibi na biriya, uburyo batunganije amahiganwa muri ibica nk'ibiriya wahora usanga bikumira, kandi ari abantu bashoboye, bafite icyo bashoboye, bashobora kumarira igihugu ndetse n'aho batuye, ndetse n'abo batwa nyine basanzwe bakomokamo. Rero ni ibintu bihimbaye cyane. Ubwa mbere nagomba nkeze n'iyo ntara ya Kayanza n'ishyirahamwe ryitwa Famido Jaba batunganije mu mahiganwa, ku buryo mu matora no kuvuga mu majonjora uyo mutwa niwe yaciye abuwa mbere ntibahengamye kuko yarerekanye ko ashoboye batarinze kuraba mbega uyu muntu uko baguhe rusabwa utembe amaziki ashoboye iki ava mu bwoko bwuhe ariko bararavye ati uyu muntu n'umuntu yabishoboye yarushije abandi batamanje kuraba ubwoko kuko tumenyereye muri abo mahiganwa baraba ati uyu muntu agororotse gucya ni mwiza mama iki binabiriya ariko baravuze ati reka turabe umuntu ashoboye muri aya mahigana ninde ashoboye muri icyo gihe mwace mubona yuko ari umukobwa w'umutwakazi yaciye atsinda ayo matora ayo mahigana rero ibyo mbere ni ukangurira n'abandi batwa bibaha ingoga ntibaze baritinya muri binabiriya kuko n'amahiganwa menshi yamaba ukatisanga abana b'abatwa baratinya kujya muri ayo mahiganwa mu gutinya yuko ari abatwa rero nkacasaba yuko icyo kintu kibisomo mbere kizobe no mu gihugu cyose mu gihe haba y'amarushanwa nk'ayo baze barahimiriza kugira abana bariya baze barayitaba badakumiriye uriya cyangwa bataranze ngo ava ngaha ubwoko bwiwe cyangwa intara yo bayamukamo kuko yaba mu moko yose bivanye n'umuntu y'intara avamo cyangwa komine avamo hose harimo abantu bashoboye batarinze kora ibintu by'agatumba.
Urakoze cyane Marie Sulumba umengo uba waritabiriye uwo munsi w'ihiganwa cyangwa wabibonye ku mbuga ngurukana mu nyiko byagenze.
Eka sinawitabiriye sinigeze ndawitabira ariko Kayanza n'intara ya Bubanza dusanze turabavandimwe kuko bisanzwe ari n'intara zifatanye turanatahiranira cyane rero no kuvuga ibikorwa biko birabera mu Kayanza na twe turi nk'ayi Bubanza abari hafi na hafi ibintu dukurikirana cyane rwose.
Urakoze cyane rwose.
Namo ndabashimye cyane.
Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Hermenegilde uraho neza.
Mahoro ni sawa namu.
Turaho turashima uherereye he?
Aha mu cyahozo kururamba.
Ikibazo cyanki cyumvira.
Yemfisa akabazo. Reka uyu muntu yatsinze iryo higanwa je nashatse kumenya ubuhinga yoba yarakoresheje yohanura abandi nkaboshobora kujya mu ihiganwa rindi nk'iryo ukoresha kugira nabo batahukana intsinzi.
Sawa, reka tumubaze. Urakoze cyane Hermenegilde ku kibazo cyawe.
Murakoze.
Kampindukire ngaruke ku batumire bacu abanywanyi bashikirije ibibazo n'ivyumviro bitari bike. Ngarutse kuri Madame Solange Murerwa. Alain yashikirije kubijanye n'ukuntu umwigeme yarakoze uruhara rwiwe gukurira mu ishure no kumenya akabandanya yiga avuga ati none nk'aya mashirahamwe canke komine canke leta uruhara rwayo ruzoburuhe mu kumushigikira kugira ngo abandanyirize ahari duhereye kuri Fondation Femi de Java mutegekanya kuzomufasha mute aho agira azogira aho yishikanye muri imigambi yatubwiye afise.
Murakoze kuri icyo kibazo. Twebwe muri fondation turi inyuma gatoya niyela ni umwana twatangiye gukurikirana aragiye gitari gito si wowe wenyine twatangiye kubakurikirana ari abana indwi abigeme b'abatwakazi turabahamagara turabarondera kuko twumva twari dufite uwo mutima wo kuduza wo gushyira ahabona ubwo bwoko busa n'ubuguma bwikumira haba mu mugenzi w'ikirundi canke mu mibereho tubereke ko nabo bashoboye. Urumva rero abindwi turabafise turabakurikirana mu bijanye n'amashuri mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose ibyo dushoboye tukabagurira amakaye tukabagurira ibikoresho by'ishuri nko mu mwaka w'igihugu twaragikoze ubu rero baragwiriye tugeze ku bigeme 15 b'abatwakazi nabo nyene turafite amarise sinzi ko ku mbuga ejo bundi twara pibri yabo twafashije. Urumva rero dufite umugambi w'uko bose twoshobora kubafasha kuri Mwera rero turipfuza yuko yobandanya amashuri akiga secondaire akayiheza numvise ko ari muri secondaire akayiheza akiga université ayo mamitse yiwe yose agashobora kuyashikako muri fondasiyo tudukora ibyo dushoboye mugabo umwana si umwe umwana n'uw'igihugu umwana n'uwa twese umuntu wese agutagashira habona taraziwe uwo ari wese arahamagariwe kumufasha kugira ngo ashike ku mujyambi yiwe nicyo bituma rero twotera kamo uwo ari we wese umurundi yaba uri ngaha mu Burundi yaba uri mu makungu baba batari abarundi bari ku baradukurikirana dufashe uwo mwana dufashe n'abandi kugira ashobore gushika ku mujyambi yiwe.
Mubona none komine yoyo hari ico rikirimvura kuzoterera mu bamwara bashikiriye kugira ngo mubabwire imigambi mufise kumbura nabo bagira ico bafashije
komine
ntara ya Kayanza.
Murakoze komine canke ntara nibaza ni gihugu kimwe turi mu gihugu kimwe kandi nabo uwo niera baramuzi mu ntari wabo haba mu komine bumva n'umunyeshuri umwana w'umunyeshuri abazwi. Nibaza uko iminsi izohera ko ari ibintu bibaye vuba haracyari kare urabona nta gihe kinini kirahera ariko turipfuza yuko yaba intara yaba ikomine kugira umuntu atera imbere ateza imbere n'abantu benshi ubu ntakiri umwana wa papa wiwe wa mama wiwe yabaye umwana w'igihugu yabaye umwana ubadoshobora guserukira intara azoshobora guserukira igihugu mu makungu nk'uko twama tubibona bakazana ubushimwe bakazana ibidari bitandukanye ibyo rero bivana no kumenya umwana bakaragirwa nkatwama no kumenya nabo bariko baramufasha intara rero na komine nibaza nabo bazogira icyo baterera kugira ngo ashobore gushika kuri iyo migambi yiwe twese turi hamwe yaba fondasiyo yaba umurundi wese duhamagarirwa gufasha uwo niera kugira ngo ashobore gushika ku migambi yiwe komine n'intara naho atabyishi baravuga haracyari kare ariko ndazi badoterera canke bamufashe mu bitandukanye.
Akoze cyane hama nawe Neila babajije ahamenejide cyane cyane yabajije ati ubuhinga uba warakoresheje bwo bari uwe kugira ngo utsinde kumbure uba wariteguye mu buryo budasanzwe uba warabanje kugira inyigisho zo kumenya nk'uko wavuze intara z'igihugu n'ibindi byinshi uba waragize kugira ngo witegure cyane wari usanzwe ufise ubwo bwenge nyine bwo kwishyura ibyo babajije.
Nabo ninga burebure nakoresheje kugira ngo nsinde ibyo bigana iby'inyigisho barabigishe nibabaza kubyo babigishije kandi ikindi navuga ni uko ivuga umugambi ibona yuko uzoteza imbere igihugu n'ababa muri icyo gihugu nyene kugira ngo bashobore guhindura ingendo.
Murakoze cyane. Hari n'izindi nyigisho kumbure zoba zaragufashije wakuye muri Fondation Femi de Jabako twumva ko wewe n'abandi bigeme benshi bari barabegeranyije barabafasha hari utundi tuntu baba barabafashije kugira ngo iryo higanwa rishobore kukorohera abandi bazoje inyuma yawe nabo nyene kumbure bashobore kumenya utwo turusho
muri Fondation Femi de Jaba inyigisho nahakuye nibo batangiye kudutegura ubwa mbere baratwereka yuko natwe dushoboye tugiye n'ibyo bigana batera itsinda niyo batangiye kuduhimiriza baratwereka umuco mwiza natwe yuko na misi Burundi mbere bishobotse iryo higano batera itsinda kuko ntacyo tuvuze twese turashoboye imana kimwe ni kuri ibyo nibyo nyigisho nakuyeyo
Nara ni byiza. Reka tubandanye ku mirongo ya telefone hari abandi bipfuza guterera turafise Eric amahoro neza Eric. Urahura komeye.
Turashima.
Kibazo cyangwa icyumviro shishikara.
Ni radiyo kimwe nashaka guterera uwo mwigeme na cyane cyane iyi fondasiyo Femi de Jaba nuko uko byogenda kose boraba kagura uturere kuko navuga yuko abatwa cyangwa abatwakazi barikumira muri 2002
uyuvuze ngo yaguru turere ushatse kuvuga gute
bashaka ntibagume mu Kayanza gusa ahubwo baje no muzindi ntara kugira ngo bakangurire abandi batwa cyangwa batwa kugira ngo bashike ku rugero umwigeme nawe yabagezeko
yego birumvikana urakoze cyane Erika twakire kandi na Mugabo ku murongo wa telefone Mugabo turi kumwe
yego turi kumwe
uraho neza
yego namwe
yego
ya je nagira ngo ntange umuco ku intambara ihayibera iwakiriya muri Kongo mu misozi miremire yahitwa Imurenge
ariko reka kumbure umva mushinga nahe Mugabo Mugabo turi mu kindi kiganiro muri isanga cereke abakenyezi nabigeme kumbure usubira gahamagara bakagushira kundi murongo niwe wifuza gutanga makuru
okay wompa inamba z'undi murongo
ego iyi nimero nyine uhamagaye mu buhinga bw'ivyuma barakwakira ubasigurire
okay
ciao urakoze cyane
urakoze
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turaganira na Nela Mutoni w'Imana umwigeme wo mu ntara ya Kayanza aheruka gutsindira ikibanza cha Miss Kayanza akaba yarafashijwe n'ishyirahamwe Fondation Famille de Jaba risanzwe ririko rirategura ihiganwa rya Miss Inakaranga rizohuza abigeme bo mu bwoko bw'abatwa mu gihugu cyose iri higanwa ni Inakaranga rifise intumbero yo guhimiriza abo bigeme no kubategura kugira ngo bazoshobore kwitabira ihiganwa rya Miss Burundi Madame Solange muri iri higanwa rya Inakaranga mwitegure kuzoritunganya gute turumvise umwe mu banywanyi yaravuze ko yipfuza yuko mwo kwagura mukaja mu zindi ntara muzoja muri buri ntara mutoraho umutwakazi wo muri buri ntara aserukire iyo ntara hanyuma mugire userukira Miss Inakaranga bizoba bipanze gute
murakoze kuri ico kibazo twebwe muri fondasiyo yacu nagomba mbanze nishure uyu Eric avuze ati bo kwagura akarera avuze kwagura je bona cye ntaho rivya rivyo no yasabye ko twoja mu ntara zose tukashika mu ntara zose bikunze mu makomine yose twebwe rero fondasiyo yacu iri mu ntara zose turiyo turafite abarepresenta turafite yo abamambre turafite abo dukorana twararose amakete aduburenganzira bwo gukorera mu ntara zose z'igihugu ego nta ntara tutararonkamo ikete kuko icyo gikorwa nicyo twahereye ko dusha turaronka rero abanywanyi mu ntara zose z'igihugu no mu makomine uca wumva yuko utwara intara n'abaromberera abanywanyi mu makomine rero tumaze kuba turi mu ntara zose urumva nabo batwakazi mu ntara zose bariyo mu makomini yose bariyo muri igikorwa cya Miss Inakaranga rero twe tuzoshika mu ntara zose duca kubatwara amantene mu maprovensi bakabarondera kuko twe turi Bujumbura cyangwa ahandi ntitwo ku gihugu cyose mugabo abo bandi bari mu ntara baca badufasha bakarondera kuko n'aba baniyera n'abandi benshi bakeza dufite bagiye babatora mu ntara zitandukanye abo kenze tugeze akaba 15 tugeze urumva deja bava mu ntara zitandukanye se presque intara zose ziri mu rushuro rw'intara ni 18 mugabo ntibava mu ntara imwe tuzoshika hose rero uko tuzogenda tubishobora
Niela none nuko navuga Neila numvise uvuga Niela ndariko ndabivuga nabi cyane bamwe bavuga Neila abandi Niela nayo numvise umenga uko tubivuga biratandukanye reka tu
Neila
none nkaba ariko barakumva bipfuza kumbure guterera muri iyo shirahamwe Famille de Jaba ririkorera gufasha ni giki wipfuza yuko buterera bagashiramo uburyo bwabo kugira ngo ishirahamwe canke kumbure nawe wenyene ushobore gutera imbere mu migambi yawe ni giki wifuza ko baterera mu cane cane
yego jewe ico nifuza ko baterera iyo shirahamwe Famille de Jaba icambere nuko bo baterera nabo karo vuge kugira ngo bahimira igirundi rwaruka nabo babashyira habona ababyeyi barabona yuko bashoboye kindi bo shaka nuko nabyo nyine baritererera nabyo bakafata mu mugongo ababishoboye kugira ngo iyo migambi niyemeze ishobore kujya mu ngiro ari kuko ari byobyo nyine ntabyo nashobora amashyirahamwe akajya aramfasha muri ibi na biriya bakongera bagafata mu mugongo n'ibyo shyirahamwe kenda sose n'ibyo jaba baroje n'uburyo bukwiye bwo guhimiriza urundi rwaruka.
Ni byiza cyane urakoze. Tugaruke kandi kuri Madame Solange. Madame Solange, turumva yuko mwebwe mwanditse igitabo cyiswe Mwigeme Kazoza Kawe Kari mu Minwe Yawe. Tubwire muri make ibiri muri icyo gitabo, wipfuze gufasha iki abo bigeme washatse kwandika?
Murakoze cyane. Igitabo Mwigeme Kazoza Kawe Kari mu Minwe Yawe ni igitabo jewe nanditse jewe ubwanje nk'umunywanyi wo muri fondasiyo kandi nsanzwe nkurikirana imbere y'urwaruka na cyane cyane iy'abigeme mu bice bitandukanye mu mashyirahamwe mu ntara iyo mvuka no mu gihugu hamwe hamwe hashobora gushika. Icyo gitabo rero ngitangura kucyandika naricaye ndaraba abana b'abigeme ubukungene biga, ukuntu bahiba amashuri, ukuntu basamazwa n'ibintu bitoya, ukuntu batwara inda z'indaro, nanjye ndaraba ubuzima naciyemwo, ukuntu nize ndi mu bibazo bitandukanye, mu bukene, mu ngorane, mu ntambara, mugabo kubera narayihaye ihangiro, kubera navuga ati mfite aho nshaka gushika, jewe imigambi yanjye ni ibyo byose ndabigenzuye nsubije amaso inyuma, ndabona yuko byomfasha kugira ngo ndabigire ibyumviro bije hamwe, hama bishobore gufasha urundi rwaruka, na cyane cyane abana basanzwe bari mu gihugu. Icyo gitabo rero muri make kigizwe n'ibice bitatu. Naravuzemo umwigeme muri kahise, mbega umwigeme muri kahise yarabayeho gute? Muri mu muco w'u Burundi kera abigeme ntibajya habona, ntibijya amashuri maremare, turabona ko iyo ntambwe twayirenganye. Igice cya kabiri turavugamo umwigeme muri kubu, muri ibi bintu turimo umwigeme abayeho gute, tugeze ku iyo ntambwe. Mvuga umwigeme ndariko ndavuga n'umukenyezi, umukenyezi mu iterambere, umukenyezi mu gihugu, umukenyezi mu rugo, ubabayeho gute, dufite ku iyihe ntambwe. Ibyo nabyo biri detaye muri icyo gice. Hamara igice kigira gatatu ari cyo cya nyuma, bityo turavugamo umwigeme muri Kazoza, ibyiza by'umwigeme yize, agaheza amashuri. Jewe narize amashuri nawe ariye bigoranye, ndiga primere, ndiga secondaire, ndaheza kaminuza, ndagira master. Ubu rero numva iryo shaka nagize nuhimiriza abandi bana bose, baba babayeho neza, baba bari mu bukene, kugira ngo nabo bige bafite kuri iyo ntambwe. Na niyo yarabizi yuko ari cyo kintu nabahimiriza igihe baza iwanje, ari abana batwakazi bafite indwi baraje muri iwanje, ndabakira, ndabashingira intahe, ndabatera intege, tugenda mwige. Ubu rero nibyo biri muri icyo gitabo, nabo bigene kandi ndazi cyarababereye icy'akamaro cyane, n'abandi bagenda babikurikirana.
Ni byiza cyane. Ego, reka tubandanye ku murongo wa telefone, barabandanye baduhamagara, twakire Luke uraho?
Ego, ndabona mwe muraho.
Ego, turaho, turashima.
Ndashimiye cyane rwose kwa mwimbe kunyeza kugira ngo nshobore kwira icyo mbajije. Niyela. Nahise ikibazo hanini nka kimwe cyangwa ibiruko. Nagomba kubaza, sinzi ko mbere bibaye nawe mperere ndibaza ni byakunze ko nshobora kubiziga ni cyose ngo menye ibyo ari yabajije ni gata yabajije.
Nta kibazo baza
kubaza. Ata yuko afite ku migambi yo kwigisha Kirundi no guhimiriza abakiri batugwaruka cyane cyane gukurikirana cyane ikosi mico y'u Burundi, nta afite proje zonyine, nta afite kuma bandanya akora ibindi bintu bituma atera imbere ku buryo bwoshika iyo yitoza nko mu mizi y'u Burundi cyane. Yatowe mu Kayanza gusa nta n'ibizokunda ko abandanya pasa n'ibindi bintu.
Kuri icyo cya nyuma, barifuza kuzomufasha irishyiramo Femi de Jaba kuzomufasha kubandanya mu higanwa rya Miss Burundi, ariko yasiguriye nk'uko bivuze ushobora kuba winjiye mu kiganiro cyatanguye, yasiguye imigambi afise y'ukufasha kugabanya inda z'indaro, kwiteza imbere nko mu bajene mu gwaruka, kubafasha kuguma mu ishure, kuja hamwe bakiyungunganya. Afise imigambi myinshi yipfuza kuzorangura no gufasha abakiri bato, ni naco yavuze cyamunamufashije kugira ngo banamutore.
ama ikindi cyakabiri nacyo nayigomba mbaze numva mwese nk'abakinyishije ko nabo mbaze ikintu cyose nyamukuru cyose ratumye atorwa muri benshi kabisa kuko ibintu byatangaje abantu benshi kumbe nyamukuru ko nako nari kurikiranye neza yabo niyo migambi ishobora kuba yaratumye atorwa ko abasi migambi ni benshi cyane gose ariko twaratangaye cyane gose twese tubonye ko na yatowe nk'umunsi wo mu Kayanza.
Ego yadusiguriye yuko nk'ibibazo byose bamubajije yarashoboye kubyishura hama cyane cyane niyo migambi afise kumbure yarushije abandi mu kuntu kumbure yiteguye yayishikirije.
Okay, so murakoze cyane gose. Icyo nashaka kumenya hanini cyari ko azotera abandanya yitoza yamushoboye kuba n'umunsi w'Uburundi cyari cyo hanini nyancyo cyo kugenda kuri kumupira.
Ego turabaza Madame Solange dusobanurire neza ukuntu biteguriye kuzoja kumbure muri higanwa ryimirije ryaba Miss Inakaranga na Miss Burundi. Urakoze cyane Luke.
Murakoze cyane gose.
Reka twakire na mbere yuko bishura twakire Samsung. Uraho neza Samsung?
Hello.
Amahoro amahoro.
Amahoro.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Cyumviro.
Aha.
Cyumviro yari wa mutwa yaheruka ku mu minsi ngo mu Kayanza.
Mhm.
Aganda muteri intege kabisa cyane cyubahira abandi batwa bagenzi biwe.
Mhm.
Yaba teje imbere kabisa agahora aratera imbere.
Nuko. Urakoze cyane Samsung.
Imani muheza gire kabisa hama natwe turabakunda kuri no twijya America kweri hani mu Jumbura turabifuza ariko tukababura
ariko baturonse no munsi
no munsi nabaruhutse kandi ibiganiro byanyu ndabikunda cyane gusa sindababona
sheshikara kutwumviriza kandi unaje no kumboga ngurukana bumenyi ibiganiro byose n'amakuru urashobora kuyaronka.
Ndashobora kuyaronka kandi nkabisoma ni nimero ndatanga mugo gusa guhereje mbona murandi. Ashima no mu kiganiro cyo gutasha sangwe nabahaye nimero kabisa sinabarose.
Uzogerageze iki? Uzogerageze kumbura mu ndwitsa.
Hanyuma mwo mutwa gute none?
Je ni Oriane tangishaka.
Oriane tangishaka nako ndagukurikirana kabisa ka radio batarakugara.
Murakoze cyane. Ubwire weekend nziza Samson.
Uranda mukiriza na ndamwibagiye umugenda w'umunyesha makuru ndamwibagiye gatoya
ndufise benshi kabisa si no gufasha. Ni benshi
hano kumurongoro ngo mako cyane mucamuce
aje tubuca kuko turagiye kubandi banywanye hama turi kumwe kandi n'abatumire bacu. Urakoze cyane.
Mugire umugoroba mwiza namwe murakoze muzoze murabo murongo muri mu bidaje.
Sawa sawa Samsung komera cyane.
Mukomere namwe bwo kwijya America.
Yego. Urakoze cyane. Tugarutse muri studio kubatumire bacu ku murongo wa telefone. Madame Solange ku kibazo cha Luc cerekeye aya mahiganwa yandi kumbure Niela ashobora kuzobandanyamwo. Miss Inakaranga nizotangura canke ubu unye muri ko mwitegurira ihiganwa rya Miss Burundi n'irya barizoba.
Twebwe ihiganwa rya Miss Burundi sitwe turitegura, twebwe twarashijeho Miss Inakaranga kugira ngo duprepare dutegure umwigeme ushoboraga kuja guhiganwa muri Miss Burundi. Miss Inakaranga rero twebwe nibaza mu minsi mikeya turashobora gutangura kuko hariho urupapuro turindiriye rugeza mu bushikiranganji rubijejwe kuko Miss Inakaranga ni ishami ni igikorwa kimwe na activity imwe mu bikorwa bya fondation Semido Jab. Urumva fondation iri agree kandi irafite uruhushya rwo gukora ariko ikintu cyose wifuje gukora ubanza kugisabira uruhushya na rero twarabikoze. Ubu rero nibaza mu minsi mikeya bazoduha inyishu kuko twaragiranye partenaria ugukorana hagati na minisiteri ya jeunesse sport iraba izinkino n'urwaruka ni ukuvuga muri leta byose barabitwe turiko turabitegura. Rero Miss Burundi ni igikorwa gisanzwe gitegurwa natwe tugaprepara tugategura umugeme muri Miss Inakaranga canke n'abandi bashobora kujya guhiganwa muri iyo Miss Burundi. Miss Burundi rero ibaye tuzota natwe turumbika ba bantu bacu tuzoba twateguye kugira ngo baje muri iryo higanwa y'icyo kindi gikorwa.
Miss Burundi, none muba mufise amatariki canke ikiringo caho izobera muri uyu mwaka?
Miss Burundi 2019 twebwe dukurikirana ababitegura bari bavuze yuko izoba muri Desembre muri uku kw'12 twarangije muri business mugabo umengo nta byabaye kuko twari kubimenya kubera turi ngaha mu Burundi. Ntitwigeze rero tubona yuko Miss Burundi 2019 twarabonye bavuga yuko bagomba kuzobigira ariko icyo gikorwa ntacabaye. Urumva Miss Burundi 2022 ibyo rero ntibaratubarira aho byabere aho bizobera mugabo twebwe tuguma twitegura kuko umuntu ajya mu higanwa aguma agira amantrenama aguma yitegura ategura abantu biwe natwe turiko turategura abo bana bacu kugira ngo tuzoshobore kubarungika muri Miss Burundi 2022 cyangwa no mu yandi maactivite asaba abigeme baciye ubwenge bashobora guseruka mu bikorwa 2022 abo bigeme nabo tubategura kugira ngo badoshobore kuja muri abo mahiganwa atandukanye yobera hamwe mu gihugu canke hanze.
Ego twongere cyo ku murongo wa telefone twakire abandi. Turafise Bigirimana, uratwumva?
Turabumva, mwese mushase Oriane.
Twese, kaze neza.
Twaheruka mu mwaka ushize.
Ego, Imana iguhezagire muri uyu mwaka mushasha.
Ndi umukunzi wawe, ndifuza no kubona agafoto kawe.
Kuri internet ngira ngo urarondera kuri internet ngira ngo ukabona
nziza ko uzamakanomero base nkatanda ndakusohoza.
Urandika kuri email y'akazi nta kibazo, byose birakunda. Email turayiha abantu bose muhora muturungikira amakuru, bose murayifise, murashobora kurungika amakuru, intasho, kuramukanya. Nikaze.
Aya nakanomero kawo bugendana niyo twoza tuvugana.
Oya, ifite ndivyo kunda.
Areba ka foto kawo.
Nga hotel iri kibazo canke icyumbi.
Nanje uwo mutume Rwanda musimiye, nanje burya mvuka mu Kayanza nyene. Ariko nje mvuka mu Kayanza muri komune Kayanza. Ndeze ho mvuka batwa ntabwo bizizike amashure. Yoreba akazabegera akabajijura akabakondesha amashure n'abakagera nk'urwego iyo bageze. Cyazo cyane cyari.
Urakoze cyane Bigirimana.
Nawe urakoze.
Reka twakire ku murongo wa telefone kandi Ezekiel. Ezekiel, uraho neza? Halo Ezekiel? Ezekiel? Alo, Ezekiel? Ezekiel, ndumva umenga ari mu bindi. Ezekiel ari mu bindi. Ku murongo wa telefone bari bambwiye ko Neila yavuye ko yagarutse. Neila, turi kumwe? Urumva abanywanyi abakunzi b'ijwi rya Amerika barabandanya kukurarika no kuguhimiririza gufasha bene wanyu mu kibano kugira ngo bafashe nabo nyene bijukire amashure. Ubiravye ikibazo gihagaze hehe neza na neza? Gihagaze kuba mudafise uburyo canke gihagaze kukwikumira wavuze mu ntango?
Kote ndabiravye aho mbaye abane ubwoko bwacu bw'abantu bakunda kuyiga ariko babura uburyo n'indene babayeho ariko usanga yahuye n'ikibazo gikomeye bigasaba yuko ahe ishuri kandi narongi n'abasubira kumukura imiti ngo basubire. Icyo mbona n'uburyo ahanini kwikumira byatangiye guhera no kwikumira hariho bamwe usanga bikumira ariko nababwira yuko boreka kwikumira bakajya hamwe n'abandi bakabona yuko icyo mwakoze nabo nyine basigaye kugikora kandi n'uburyo kandi uburyo cyane cyane nibwo butumye batiga nko kugira ibikoresho by'ishuri hakagera kujya ku ishuri hari ubukene bwinshi kasisanga mwenye shure alabuzi ingi na shure afi shure akachalika mwagohebi shure
Noneho bahari amashirahamwe ahuherereye bashobora kujamwo kwijukira ku kwinjira mu mashirahamwe nkuko wabivuze kare haba hari amashirahamwe bashobora kwitabira kujamwo aho muri komine yanyu cyangwa mu ntara yanyu
Senda ha mu ntara yacu amashirahamwe mbona kuko nabahari bo barahije amashire bavuga ati turashobora kugira ishirahamwe baguma nicyo gituma ravuze ko bahamira bakajya mu makajya mu mashyirahamwe nta uhariye baho umuco n'ugaruka kuno n'ukuriza hasi nyine n'amashyire ariho ni menshi ino ariho amashyire bashobora kwigamo ubuributo bwo kugenda kwiga
duhindukire gato kandi kuri Madame Solange Murerwa Madame wavuze ikibazo cerekeye kumbure kiri uracandika neza cyane muri ico gitabo wanditse ico gitabo mwigemekazo zakaba kare mu minwe yawe wavuze ko wagize ibice bitatu aho uvuga uwo muri kahise uwo muri kubu no muri kazoza abigeme bubu ubona ivyo kosogwa mu mico canke mu nyifato zabo ari nk'igiki ubona ukwiye kubandanya ubahimiriza ubigisha ubahanura abigeme bubu bifashe gute
agiye turumviriza hirya no hino kuko twaragiye kwigisha abana mu ntara ya Rubanda aho twitabwe n'abana bashika amajana 950 mu gisagara cya Bujumbura mu ntara ya Rumonge mu ntara ya Makamba aho hose twagenda tuvugana n'abana b'abigeme bari kuri urwo rugero bari mu guhera mu mwaka w'indwi gushika mu 13 amashuri aherera bose usanga ibibazo bafite ibibazo bimwe icya mbere abana b'abigeme barafite ubusamara cyane ubusamara kujyana n'iterambere kujyana n'ibihe kwijajara imico mishasha bagenda bakura hariya na hariya ibyo barabakumara izo sosiyo ugasanga umwana ntakitwararika yandero twebwe ababyeyi badutoza ya yindi twakurana k'umwana ategerezwa kwiga agaheza amashuri akaja kuba kuguwe n'iteka akagenda ajanye ubuntu ibyo abana b'iki gihe usanga benshi ataco bibabariye ikintu cya copinage ugasanga umwana w'umwigeme afite abahungu babiri batatu bagenda nibyo byose tuzivugira ahagaragara ko tuba turi muri iyo sare cyangwa aho hantu turi abadamu n'abigeme gusa tukabicarira twe tukabaha indero natwe ababyeyi baduhaye indero dushikanye iki gihe rero abo bana twagiye tubona ko batwagwa hanini n'amaronko utuntu dutoya ubukene babwira bashyira imbere ko babura ibyo bakeneye ababyeyi batabibaha mugabo byose duheza tubereka yuko kujya mu buhumbu kujya mu ngeso mbi atari yo solution yo gutora inyishu y'ibibazo baba bafite
urakoze cyane tuko turasozera ikiganiro dusigaje iminota mike reka mpe akaryo Neira avuge kuri abo bakenyezi abo bigeme kumbura abo bigeme uvuze bakwiye gufata umurongo mwiza Neira abo bigeme bo bahanura iki sa bigeme baba batwakazi gusa canke abaho tukazi canke batutsikazi abo bigeme baba barundi kazi haba mu Burundi no mu Rwanda batwumva uwo bahanura iki muri iki gihe kuri wewe
so itina hanuko yoreka kubabaraza mu bintu by'ubuhumbi ngo ni bukene ngo bavuze icyo bakeneye kuko bagiye muri ibyo by'ubuhumbi igikoko ko cyaba baraza umuti n'ibibazo bari bafise barashobora no kuca bagira ingorane zirusha ibyo bahora bafise dufateze nk'imigeme atwara nk'inda none umbera aretse nyinshi y'ikibazo yari afite ahubwo abarengereza ibindi niko rero boreka bakihanganira ibibazo bafise bakajya ku ishure nimba ari ikibazo bafise bakaraba nk'umuntu abakuriye abarusha uburyo bakakimushikiriza hanyuma akaraba icyo yabafasha atabishoboye naho bihangane babisigure ko ku ishure bashobora kukumviriza bakumva ingorane ufise
yego
icyo ni ikintu bahanura
urakoze cyane rwose urakoze cyane rwose akanya kabaye gake Neira turagushimiye cyane rwose akanya kabaye gato ariko turagushimiye cyane rwose Neira wewe watsindiye Miss Kayanza Neira Mutoni w'Imana nawe Madame Solange Murerwa turabashimiye cyane rwose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza weekend nziza mwakoze.